Iri n'izwi Amerika. Ijwi ry'Amerika ribashikiza ibiganiro byaryo iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Turabaramukije inshuti mwese mudoteza amatwi muri kitondo cyo ku munsi wa kabiri itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2019 kuri micro muri kumwe na Fiden Yongabo. Mu Burundi abanyepolitike ntibavuga rumwe ku itunganywa ry'amatora mu mwaka w'2020.
Basi mbere ni ibwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse nk'iryo bwirizwa shingiro. Uraje umugwi uzocungera amatora yitwa Shimi, abawugize ni basoma mbike ba Petero Nkurunziza.
Uyo ni Charles Nditije, umukuru wa IPRONA itemewe n'intwaro yo hagati mu Burundi, avuga igituma ayo matora adakwiye gutunganywa.
Uburundi aho tugeze saa gusubira mu ihumbi, saho gusubira kurondera kurara ruhunda. Amatora reka tuyitegurire. Ubudashobora kujya mu matora, demokrasi n'ubwo bwimuca mu gutwi ikarengana mu kundi.
Uyo nawe ni agatongwasi umukuru w'umugambwe CNL, akaba n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka avuga ko atagisivya amatora ategerezwa kuba. Ukwezi kw'icyenda kwaraye gutanguye ubumwe bwa Afrika bwaguhariye ukwezi kukwegeranya ibigwanisho bito bito bikira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye bya Afrika. Imbere yuko dushika kuri ayo makuru, reka tubanze dutege amatwi mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi adufitiye muri aka kanya. Aloyce,
urakoze Fidele, tuyahere kuyavuga muri Afrika. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres asaba abatangiye imfashanyo z'amafaranga gushitsa ibyo basezeranye kugira ikiza cya Ebola kirwanywe. Yabishikirije mu rugendo rw'iminsi 3 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gushyigikira ibikorwa byo kurwanya icyo kiza. Guterres yabwiye abamenyeshamakuru Kinshasa ejo ku munsi wa mbere ko ONU imaze gutororokanya ibice 15 kwijana gusa by'amafaranga akenewe yo kurwanya Ebola mu gice gisigaye cy'uyu mwaka. Yabishikirije imbere yo kubonana na Perezida Felix Tshisekedi. Uwo mukuru wa ONU ku munsi w'Imana yaranagendeye kandi ikigo cyategekanirijwe kuvura abanduye Ebola mu buseruko bw'igisagara cya Beni. Perezida wa Gabon Ali Bongo Ondimba ari kwisuzumisha i Londres mu Bwongereza, ni mu rugendo arimwo rw'umuryango. Byashikirijwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu ejo ku munsi wa mbere biranahakana ko amagara yoba amukitse inyuma hafi y'umwaka, agaragaye ko aviriranye mu mutwe. Amagara ya Bongo yamye adashirwa ahabona mu gihe uwo mukuru w'igihugu wa Gabon yabonetse gake ndetse anavuga n'amajambo make kuva atahutse mu kwezi kwa gatatu inyuma yo kwivuza mu mahanga. Umutegetsi w'imyaka 60 y'amavuko yasuzumwe kuvirirana mu mutwe mu kwezi kw'icumi igihe aja kwisuzumisha muri Arabia Saudite. Ibiro bya Perezida muri Gabon byashikirije ko Perezida akiramutswa amabanga y'igihugu kandi ashobora gutahuka vuba. Leta ya Gabon yarahakanye amakuru yashikirijwe n'ikinyamakuru Bloomberg cya muri Amerika, cyavuze ko amakuru cyaronse gihawe n'abari hafi ya Bongo ko ari mu bitaro i Londres aho amagara amukitse. Leta z'ubumwe za Amerika yarageze ku rwandiko rw'amasezerano n'abatalibane azotuma Amerika ikura abasirikare mu makambi 5 ari muri Afghanistani mu minsi itarenze 135, inyuma y'uko amasezerano azoba amazwe gushyirwa ko umukono. Userukira intumwa za Amerika muri ibyo biganiro Zalmaye Kalizage yabivugiye ku munsi wa mbere kuri televiziyo yigenga ikurikiranwa na benshi muri icyo gihugu yitwa Toro News. Yavuze ko abasirikare 5,000 ba Amerika bazova muri ayo makambi. Abasirikare 14,000 barungitswe muri Afghanistani kandi hari amakambi 7 azwi arongowe na Amerika. Kalizage yashikirije ku biganiro bikibandanya hagati ya Amerika n'abatalibane mu kibanza n'igihe yashikirije ko ibiganiro bikibandanya hagati ya Amerika n'abatalibani ku kibanza n'igihe amasezerano y'amahoro azotererwa ko umukono. Umuvugizi w'abatalibani ajejwe politike Suhlai Shahini yashikirije ku munsi w'Imana ku gice kigira 9 cy'ibyo biganiro n'intumwa za Amerika cyarangiye neza. Tukivuga kuri Afghanistan, mu gihe havugwa ibyo biganiro, igisasu gikomeye cyaraturitse hagati ku murwa mukuru Kabul ku mugoro wa wejo ku munsi wa mbere, gihitana abantu bashika kuri 5 mu gitera abatalibani bitiriye, mu gihe intumwa idasanzwe ya Amerika irongoye ibiganiro n'abatalibani ariko aragendera umurwa mukuru Kabul. Icyo gisasu cyaturikiye hafi y'ahari ibiro bitanga imfashanyo n'amashyirahamwe mpuzamakungu, nk'uko byashikirijwe n'umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati muri icyo gihugu, Nasrat Rahimi. Hano muri Amerika, abantu bashika kuri 5 baramaze kumenyekana ko bafuye mu izinga rya Bahamas, mu gihe igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe Doriane cyo ku rwego rwa 4 kibandanya kwiha inkumbi. Umushikiranganji wa mbere wa Bahamas, Hubert Minnis, yemeje ko abafuye yaremeje abo bantu ko bafuye, avuga ko amazi atari make harimo n'amagorofa yasambutse. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mbabare Croix Rouge rishikiriza ko abantu amazi ibihumbi cumi na bitatu yononekaye canke arabomoka. Kugira ejo ku munsi wa mbere ico gihuhusi kivanze n'imvura cari kikiri muri Bahamas, kandi abagendereza ibirere bavuga ko iyo mvura nyinshi ivanze n'imiyaga ikomeye ibandanya gushika no kuri uyu munsi wa 2. Iyo miyaga y'igihuhusi Doriano ifise umuvuduko w'ibirometero 230 ku isaha.
Urakoze Aloyis ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Numwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, duhere mu Burundi aho mu gihe haramashije hamwe n'abanyepolitike bavuga ko icuka cha politike kihari mu Burundi kidatuma hashobora gutunganywa amatora yizewe. Icegera cha mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo amenyesha ko imigambwe ibivuga usanga n'ubundi itoya giyemwo kubera itagira abanywanye. Gaston Sindimwo ahamagarira abahunze bifuza kuyajamwo gutahuka mu maguru mashya kuyitegurira. Kiganiro yahaye Ijwi ry'Amerika ariko yemeza ko naho amasezerano ya Arusha amaze imyaka 19 atewe ko igikumu azokwama ari umushinge w'intwaro nziza mu Burundi. Eloje wirika neza niyo nkuru adufitiye.
Aganira n'Ijwi ry'Amerika, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yakuriye inkoni y'ubwishitsi abo bose baciyumvira n'abagisaba ko amatora yo kugizwa inyuma cyangwa atotunganywa mu mwaka uza. Gaston Sindimwo:
ngira nsubire ndabivuge abavyumva abashaka kumva bumve, nuko amatora ari ntabanduka kujya seni yabishinze. Nukuvuga mu mwaka wa 2020 mu kwezi kwa 5 amatora ategezwa kuba yabaye. Abahiganwa basabwe kwisuganya kugira ngo mu matora bazobe bakurikije ibisabwa byose na seni. Hari ibintu bivuga ngo abanye politiki bari hanze ngo ntibifuza ngo amatora. Ivyo vyose twarabibonye muri kahise ku Burundi, aho abantu bavuga ikini gihushane bakavuga bati twifuza yuko ubutegetsi buhava, bakavuga bati twifuza yuko amatora aba, mugabo isango rigeze ugasanga ngo usubize inyuma kuko batiteguye neza. Uno munsi saba buhanze, saba bari ngaha, nta numwe azotubuza kutegura amatora uko twabiteguye, ahubwo tubavunira rugohe yuko boza kwisuganya kugira ngo aya matora bayajemo umwanya acariho amezi 10 cyangwa 9 acariho.
Abahamagarwa bamwe bamwe nka Charles Nditije atwara iPronite yemewe n'ubutegetsi baramaze gufata umwanzuro bagasigura impamvu batarota bitaba.
Ibirwa hirwe bishasha bikaba byahanze mu rundo amasezerano ya Arusha n'ibidayakomoka byo byose bijanye n'amahoro kunywanisha Abarundi n'intwaro idakumira. Uraze mbere ni bwirizwa rigenga amatora naryo nyene ryubatse hirya bwirizwa shingiro. Uraze umugwi uzocungera amatora yitwa Seni, abawugize ni basoma mbike ba Petero Nkurunziza. Ivyo kandi bikaba mu gihe ibiganiro bikaba byahagaze bihagarikiwe n'akarere k'ibihugu byo muri Afurika y'ubuseruko, mari umutekano uguma bihungabana, abantu bitwa ku munsi cyane cyane abatavuga rumwe na Leta, ahantu hose nk'akarorero k'abanywanyi ba Gatogwasa bo muri Senere bitwa ku munsi, ingoro zigacurirwa kandi yitwa ngo ari mu nzego za Leta.
ariko rwasa wese kwabo nibintu
Uburundi aho tugeze sawo subira mwihumbi sawo gusubira kurondera kurara rubunda amatora yegereje reka tuyitegurire ubudashobora kujya mu matora demokrasi nuko vuga imuca mu gutwi ikarengana mukundi abo twene turi kumwe sene inyamamugayo twemera yuko inzira ya demokrasi ica mu ngingo igaca mu ngimba ica mu matora idaca mu mudurumbanyo
bwana sindimwe na bafite inziguro abanka kuja mu matora
amatora atunganywa n'igihugu igihugu kabikisha ku mugwi w'igihugu ujejwe amatora hanyuma amatora kandi atunganywa n'abazoyahiganwa ejo bukera se nizosaba abazoyahiganwa tumenya baribo iga ariho abavuza urwamo hageze ati nibaze guhiganwa ugasanga nta n'uwakije ngo ashike aha ko dufise imigambo 40 n'ingasha 50 iyo migambo yose izokwita amatora urukino ruzokinwa n'abazoyitaba ntiyasubiye kuba byaje gukwegera ko byimbwiza mirongo iyo migambo nitsa kuja kumvika kuzokina
urwo rukino nditije gushika ubu bontera umuhumuriza na gato
ibambere kuko nta matora ashoboka uraje biko biraba mu gihugu gasaba kandi yuko na cyane cyane twebwe imigambo yacu n'ibindi migambo kandi barundi bose ko bacokwitaba ayo matora na cyane cyane ngo batange intonde z'abajoja matora haba mu matora y'abajenama ba komine canke y'abashinga amateka yabaye umukuru w'igihugu bapopera ngo bashobora kumunsi wo kwira bashobore kubyiba atacamire munsi umwe nyene
mu kurindira kuri iryo sango rishika icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ari mu bagirizwa guhonyanga amasezerano ya Arusha yemanga ahubwo kuwo mwumvikano ari rwo rufatiro rw'intwaro nziza kurunganwe ruzokurikirana
amasezerano ya Arusha yaje mu gihe igihugu kitari gifise indongozi zatowe numunsi rero kami kayo masezerano niko tugenderako aho kami rero tukivuza yuko abarundi buno munsi nabejo bogakomeza ako kami kadutuma tuva mu kurondera ubutegetsi twishimikije ubuhutu canke ubututsi gushika dushike aho tuzorondera ubutegetsi twishimikije yuko turabarundi
aya matora y'umwaka uzari kategurwa mu mpari mu gihe njyane zaturutse kuyaheruka mu 2015 n'ubuzi vugwa izo zatewe n'ikindi kiringo cha president Nkurunziza bamugwanya bavuga ko atari yemerewe akaba yagitsinze bayisokoyemwo imyaka 5 imbere yaho naho atavuga rumwe n'ubutegetsi bayavuyemwo bagiye mu yibanze yonyene basigura ko bamaze kuyabona mu busuma ibi namwe mu mashira hamwe yigenga acavuga ko bifite ivyemezo Roger Urikaneza Nairobi juje America
Mu Rwanda hafunguwe ku mugaragaro ishure ry'ubuvuzi riri ku rwego mpuzamahanga. Iryo shure ryubatswe n'ishengero ry'abadvantiste b'umunsi w'indwi gitezwe ko rizotanga ubumenyi ku baturuka mu bihugu 11 byo mu karere ka Afrika yo hagati no mu buseruko. Inkuru y'Idonido turashyikirizwa na Eric Bagire ubusa.
Iri shuri ry'ubuvuzi ryafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa mbere riherereye Masoro mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ryubatswe n'itorero ry'abadvantiste b'umunsi wa karindwi. Ni ishuri rizaba riri ku rwego mpuzamahanga kuko rizafasha ibihugu 11 byo muri Afurika yo hagati n'iyo mu burasirazuba nk'uko byasobanuwe. Pastor Brush yasiruguru kuri itorero ry'abadivantiste ku mugabane wa Afurika aragaruka ku mpamvu bahisemo kuryubaka mu Rwanda. Ati twumvise neza ko Imana yaduhamagariye kugira icyo dukora noneho dutangira gushaka ahantu dushingiye ku myumvire nanone reka mvuge ngo Imana yatuyoboye muri iki gihugu cyiza cyihuta mu iterambere ku mugabane wa Afurika aricyo Rwanda Pastor Uguri yashimangiye ko mu minsi mike abanyeshuri baturutse mu mpande zitandukanye baratangira kwiga amasomo y'ubuvuzi kandi ko bazajya barangiza bafite ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru.
And that is what is making us smile right now. Not only seeing them one day studying.
Ati nibyo bidutera kumwenyura kugeza ubu si ukubabona umunsi umwe biga gusa ahubwo bazanagaragara mu bashoboye gutanga serivisi kandi bigira impinduka ku baturage bazaba babana nabo iki ni icyiciro cya mbere gusa hari byinshi biri imbere icyerekezo ntikirarangira inzozi ziri shuri ni ukubona abantu bari kuyeho inyungu bitari ku Rwanda gusa ahubwo no ku karere muri Afurika y'Uburasirazuba niyo hagati bitari ku buvuzi gusa ahubwo no kuri serivisi z'ubuzima Pastor Teddy Wilson ukuriye ku isi toro ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi nawe akavuga ko iri shuri ry'ubuvuzi ari igisubizo kirambye mu karere
This medical school will make a difference in the lives of people
Iri shuri ry'ubuvuzi rizagira ikinyuranyo ku mibereho y'abaturage kuko rizibanda ku rwego rukomeye rwo kwegera abaturage imbona nkubone mu mitekerereze, mu by'imibereho myiza n'imyemerere. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame muri uyu muhango yashimiye ubufatanye itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi badahwema kugaragariza u Rwanda mu myaka ijana bamaze batanga ibikorwa byabo ku butaka bw'u Rwanda. Itorero ryabaye umufatanyabikorwa w'ingenzi wa guverinoma mu gutanga serivisi z'ubuzima n'uburezi. Imyaka ijana ibikorwa by'abadivantiste w'umunsi wa karindwi mu Rwanda byagize inyungu ku cyerekezo gihuriweho n'imikoranire myiza. Mu gushyiraho ishuri ry'ubuvuzi rizafasha akarere ka Afurika y'Iburasirazuba no hagati, twabonye ubushake bwanyu mu bufatanye butanga umusaruro bitari ku Rwanda gusa, ahubwo no ku karere kagutse. Ibyo ni byo gushimirwa cyane. Umukuru w'u Rwanda yanizeje gukomeza ubufatanye burambye hagati ya leta n'itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi birasubiza ubusabe bwabo. Yavuze ko bazakomeza gufatanya mu kwagura ibikorwa by'itorero, leta ikazabaha ubutaka bwo kubyaguriraho kandi ikagira uruhare rukomeye rwo kubagezaho ibikorwa remezo by'iterambere birimo imihanda n'ibindi. Perezida Kagame yashimye kandi abadivantiste w'umunsi wa karindwi ku bufatanye bwabo mu rugendo rw'iterambere mu cyerekezo u Rwanda rwihaye. Kaminuza y'abadivantiste muri Afurika yo hagati iri hano ngo itange umusanzu kuri ejo hazaza h'abaturage b'igihugu cyacu n'abakarere kacu. Munyemerere nongere mbashimire mwese ndetse n'itorero ry'abadivantiste w'umunsi wa karindwi kuba barasangiye natwe icyerekezo cyacu, bakumva ejo hazaza h'u Rwanda baduherekeza mu rugendo rwacu rugamije guhindura igihugu. Hanze ibikorwa byiyogeza butumwa mu bayoboke babo, mu isabukuru y'imyaka ijana bamaze mu Rwanda haragaragara ibikorwa remezo by'itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi birimo ibitaro, ibigo nderabuzima, ibigo by'amashuri n'ibindi. Iri shuri ry'ubuvuzi ryatashwe ku mugaragaro mu Rwanda ni irya kabiri kuko irindirira mu gihugu cya Nigeria ku mugabane wa Afurika, ribaye irya karindwi hirya no hino ku isi nyuma y'ayandi bubatse. Biteganijwe ko mu ntangiriro z'umwaka utaha wa 2020 aribwo abanyeshuri bazatangira kuryigiramo. Ku Rwanda ririje ryunganira irindi ishuri ry'ubuvuzi ku rwego mpuzamahanga ryatashywe mu mwaka ushize mu karere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda. Biteganijwe kandi ko buri mwaka rizajya ryakira abanyeshuri 55 baturutse mu mpande zitandukanye. Ishuri nk'iri rifatwa nk'igisubizo cyane ku Rwanda mu rwego rw'ubuvuzi, aho umuganga umwe avura 17,000. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Uwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ukwezi kw'icyenda kwaraye gutangwe ubumwe bwa Afrika bwaguhariye ukwezi kukwegeranya ibigwanisho bito bito bicira umuriro biri mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye vya Afrika. Ubumwe bwa Afrika bwakwise ukwezi kw'ikigongwe Mois d'Amnistie kugira abazasubiza ibigwanisho ku bushake bwabo ntibahanwe. Amwe mu mashirahamwe agwanya bene ivyo bigwanisho arashima icyo gikorwa, kanahamagarira igihugu cya Tanzania kutirukana impunzi z'Abarundi ku nguvu kugira ntihabe abo hitanwa na bene ivyo bigwanisho bito bito bikivugwa mu Burundi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Umuryango w'ubumwe bwa Afrika ufata ko ukwezi kw'icyenda uno mwaka ari ukwezi kudasanzwe ku ntambwe yo gukura ibigwanisho mu minwe y'ababitunze batabifitiye uburenganzira mu bihugu bitandukanye. Ubutwari bw'ubumwe bwa Afrika Abdel Fattah al-Sisi ari nawe perezida wa Misiri ahamagarira ibihugu bitandukanye kubahiriza ikigongwe cyagenewe abosubiza ivyo bigwanisho ku bushake bwabo. asaba ko batokurikiranwa no butungane canka mareta mu ntumbero yo guhimiriza kwivyo bigwanisho bito bito bikugwa mu banyagihugu abahamagarirwa gusubiza ivyo bigwanisho ni cane cane imigwi igwana canka inzego za leta zo vyaka abanyagihugu babasivile babitunze amwe mu mashere hamwe agwanya be nivyo bigwanisho arashima iyo ngingo y'ubumwe bwa Afrika yamara akavuga ko ibihugu bitandukanye atagushaka vyerekana ko gukura mu banyagihugu ivyo bigwanisho rimwe muri ayo mashere hamwe ni MIRPD rigwanye kwiragizwa gy'ibigwanisho bito bito mu banyagihugu mu karere k'ibiyaga binini Jean Claude Senzinkayo atwara iryo shere hamwe
ibimenyetso ro bikuru bikuru twari kurabira ku bwa mbere bwo nuko bari kuba nk'ubu unye twa twumva tuti mu gihugu kinaka hari bibanza bingana gutya byatekanijwe bizokwakirirwa mu birwanisho tukaba twumva tuti harama nimero y'amatelefone abantu bahamagara ku buntu bagaheza bakabwirwa ingene boheza bakakirirwa ivyo birwanisho byo byose rero ni bimwe mu byo twibaza ko byari korohereza ico gikorwa kugira ngo kigenda neza tugasaba tuti aya mareta agize Afrika nyabona nibikubita gashi inzego z'umutekano amashira hamwe abake turabe ko twozorangiza ku kwezi ibirwanisho bitari bike bishoboye gukugwa mu maboko y'ababitunze batabifitiye uruhusha mwibuke ko ari kurokora ubuzima bw'umuntu ntaho bitaniye rero no kumuha amaraso umuntu nimba yakoze icaha akarengukanwa imbere y'ubutungane aho kuyicwa canke kubonezwe gufa hakoreshejwe ibigwanisho
ikindi giteye amakenga ku bw'iryo shirahamwe MIRPD n'ingingo iherutse gufatwa n'igihugu cya Tanzania yo gutahukana impunzi z'abarundi MIRPD gibutsa ko abo barundi bahunze ivyo bigwanisho n'ubu bitarakugwa mu batabifitiye uburenganzira
izo mpunzi bwa mbere bwo zihunga ziva mu Burundi zahunzeyo kubera ko hari ibigwanisho byariko birakoreshwa hirya no hino ngira ngo abatari bake baravyibuka amagerenade ashwiragizwa hirya no hino abaraswa abanyuruzwa nibiki ni kibazo kidasanzwe kuko no muri izo nkambi nyene bitwa ko bari mu gihugu cha Tanzania harabagiye barabasanga yo batwaye ibigwanisho ku batoterezayo twebwe tukabona yuko ayo mareta ivyo yarakwiye gufashanyamwo ari ivyuko bofasha impunzi yari yose yahungiye mu gihugu cha Tanzania yipfuza gutaka ubushake bwayo igataha ari kuwumva ko atararonka ihumure mu mutima canke aho yahunza ava hataratekana wakarindira naho rero dusaba ishirahamwe hasere rishinzwe impunzi tuti nirigerageze nyabuna barondere ikindi gihugu bashobora kuzojana mwizo mpunzi Tanzania niya bitakizikeneye
yamara iryo shirahamwe rirashima utwigoro twashitswe ko n'ibihugu by'u Rwanda n'Ubuganda byasinye amasezerano yo kunagura imigenderanire riti n'u Burundi nibwumvikane n'u Rwanda kugira ngo amahoro agaruke mu karere kose gyebutsa ko ku mipaka ibyo bihugu bihana hari abanyagihugu bamaze kwasiga ubuzima bahitanywe n'ibigwanisho bito bito ari navyo ubumwe bwa Afrika busaba ko byoranduranwa n'imizi
bakora ibishoboka byose ivyo basinye byose biri muri ayo masezerano bishigwe mu ngiro kugira ngo abanyagihugu bo muri ibyo bihugu bibiri na mu bihugu bibanye biruhutse imigenderanire isubire kuba nk'uko yari kera basumiranire nk'uko byahora tuboneyeho rero mbere no gusaba ko igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda nabo boheza bakagira ibiganiro hamwe n'ivyo bagashika ku masezerano nk'ayo u Rwanda n'Ubuganda bashitse ko kuko vyoba mu vyofasha ko aka karere kose inzego zibishinzwe ziheza zigakorana zigafashanya haba mu kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho haba mu kugwanya abakoresha ibirwanisho bicira umuriro batabifitiye impusha ndetse rero no mu kugwanya ibikorwa by'iterabwoba muri kano karere kose
ukweze kwikigongwe mu gukura ibigwanisho biri mu banyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha ubumwe bwa Afrika bwagenye ko kuzorangira itariki 30 z'uko kwezi kw'icenda uno mwaka kwatanguye kubahirizwa kuva mu myaka 2 iheze ubumwe bwa Afrika bwifuza ko mu kwezi kw'icenda umwaka uza w'ibihumbi 2020 atabigwanisho vyoba bikiri mu minwe y'abatabifitiye uburenganzira yamara amashirahamwe yigenga abona ko impinga ikiri ndende Pye Clave ni Nkuru Kigali kubwijwi rya Amerika.
Banywanyi bijwi rya Amerika. Uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mu Bwongereza umukuru w'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi Labour Party Jeremy Corbyn yatangaje ko yifuza ko haba amatora ku buryo bwihuse kandi ku mugambwe wiwe uzoburizamwo umugambi ukuva mu muryango w'umwe bw'uburayi atamasezerano ashitswe ko. Inkuru y'idonido turayibaza umumenyesha makuru wacu Venice Nshimiyimana ari mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Mu ijambo yavugiye mu mujyi wa Salford mu majyaruguru y'Ubwongereza ahari hateraniye imbaga y'abarwanashyaka b'abaleba, Jeremy Corbyn yavuze ko amatora ari bwo buryo bwonyine abaturage basigaranye kugira ngo bashobore kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'Uburayi n'amasezerano.
So first we must come together to stop
ndiye byose tugomba kongwa umwe kugira ngo tuburize muri ya mugambi ibizakorwa muri iki cyumweru niyo mahirwe yacu ya nyuma. Turimo turafatanya n'andi mashyaka dukora ibishoboka byose kugira ngo turuhore igihugu cyacu. Kubera iyo mpamvu dukeneye amatora. Amatora niyo nzira iboneye ya demokarasi iha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo aho baganisha igihugu.
Jeremy Corbyn yakomeje avuga ko intambara yo kuburizamo umugambi wo kuva mu muryango w'ibihugu by'Uburayi n'amasezerano atari intambara hagati y'abashaka kuvamo n'abashaka kugumamo, atahubwo ni intambara y'imbaga ihanganye n'abandi bace bashaka gukoresha ibyavuye muri kamarampaka kugira ngo bagwize ubukungu n'ubutegetsi ku bari basanzwe bari kwisunga. Ati binyuze mu matora abaturage bazahitamo imwe muri aya mayira abiri akurikira.
Bazahitamo kubona inganda zacu zihomba mu gihe abakire bazarushaho gukira kubera amasezerano bazagirana na Amerika iyobowe na Trump, cyangwa se bazahitamo indi nzira yabazana imibereho myiza, umutekano, akazi gahemba neza mu turere twose. Ishyaka rya Leba rizaha abaturage uburyo bwo kwisubiza ubutegetsi, bagira ijambo ku bibazo bireba, bihitiremo icyo bashaka nko kuguma mu muryango w'Uburayi.
Umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'iri ku butegetsi yakomeje avuga ko mu gihe inteko nshingamategeko yiteguye gusubukura imirimo yayo kuri uyu wa kabiri, ishyaka Leba ryanogeje ingingo zo kuzaburizamo umugambi wa Boris Johnson wo kuvana Ubwongereza mu muryango w'ibihugu by'Uburayi ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa cumi.
If you can contain your excitement for another
ni mushobora kwihangana amasaha make gusa muraza kubona ibyo tuza kugeza ku nteko ishinga amategeko iterana kuri uyu wa kabiri. Dushingiye ku mugambi uriho na benshi mu nteko, nizera ko uzatuma dutora itegeko ribuza leta kutuvana mu muryango w'Uburayi nta masezerano. Nicyo cyihutirwa.
Hagati aho Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ntiyicaye ubusa, nawe yaba arimo kwitegura amatora. Icyemezo cyo kuyakoresha ariko kikaba cyafatwa ari uko abonye ko abadepite batoye itegeko rimubangamira, bagasaba ko igihe cyo kuva mu muryango w'Uburayi cyakongerwa nyuma y'itariki ya 31. Ikibazo cyaba gisigaye cyaba ari ukumenya niba ayo matora yaba mbere y'itariki ya 31 kwakira cyangwa se akaba nyuma. Nibutse ko abatavuga rumwe na Boris Johnson bakomeje kuvuga ko atatowe n'abaturage. Kujya mu matora rero aramutse yatsinze byamuha imbaraga zirengejeho. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Nshuti mwakurikiranye ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri aka kanya, hanyuma bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Nimutangwe no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda iminsi yose kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.